Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Miro neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mu basuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Ikigo Maison Shalom gifasha impunzi z'Abarundi cyahagaritse imfashanyo yo kwiga cyahaga abanyeshuri b'Abarundi biga muri za kaminuza zitandukanye mu Rwanda. Abafatiwe ibyo bihano bavuga ko bizabagiraho ingaruka zikomeye.
Ni ingingo inkurikizi tugize ko ije gusongera isibe cyane na cyane cyane ko benshi muri twebwe bari bagifise ibisebe. Rero twabonye iyi ngingo ije gutuma dutakaza icizere cy'ubuzima.
Uniro Kubideri ni umuvugizi w'abanyeshuri biga muri za kaminuza bishurirwa n'ikigo Maison Shalom. Gataho impunzi 8 z'Abarundi zirimo abana b'umwaka umwe n'imyaka 2 bari mu nzira berekeza mu gihugu cy'Ubufaransa babujijwe kurira indege ku kibuga mpuzamahanga cya Nairobi mu gihugu cya Kenya kuva kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Ethiopia iravuga ko irimo gutsinda mu ntara ya Tigre mu gihe abaturage barushaho gukorwaho n'ingaruka z'ubwo bushyamirane. Abarwana muri Libya bemeranyijwe ko hazaba amatora mu gihe kitarenze amezi 18 ari imbere. Naho umubare w'abantu bandura COVID-19 ukomeje kuzamuka ku muvuduko udasanzwe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umubare w'abantu bandura COVID-19 ukomeje kuzamuka ku muvuduko udasanzwe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Imibare itangwa n'umushinga ukurikiranira hafi by'iyi ndwara muri Amerika iragaragaza ko abantu bagera ku 144 banduye mu munsi umwe gusa. Uwo mubare urenze 136 byabarwaga ku munsi w'ejo. Umushinga kandi werekana ko abantu 65,000 na 368 baganye ibitaro kubera iyo ndwara ku munsi w'ejo. Umubare urenze 61,000 na 964 bari babaruwe ku munsi ubanziriza uwo. Muri Brazil habarurwa abantu banduye 5,700,000 hasubukuwe icyiciro cya nyuma kigerageza ry'urukingo rwa COVID-19 nyuma y'iminsi mike ruhagaritswe. Urukingo rwa CoronaVac rukorerwa mu Bushinwa n'ikigo Sinovac nirwo rukomeje kuhageragerezwa nubwo Perezida Jair Bolsonaro wa Brazil yari yabanje kurunenga mu ikubitiro. Muri Espagne ejo kuwa gatatu ubutegetsi bwatangaje ko abantu bose binjira mu gihugu bagomba kubanza kwerekana urwandiko rwa muganga rugaragaza ko bapimwe nibura amasaha 72 mbere y'urugendo ntibasanganwe ubwandu bwa COVID-19. Mu Buyapani ho abategura imikino mpuzamahanga ya Olympique iteganijwe umwaka utaha batangaje ko abazayitabira batazashyirwa mu kato k'iminsi 14 nk'uko bitangazwa na Toshiro Muto uyoboye iyo mikino. Yagombaga kuba mu kwezi kwa 7 n'ukwa 8 uyu mwaka ariko yimurirwa umwaka utaha kubera iyaduka ry'ikiza cya COVID-19.
Ethiopia iravuga ko irimo gutsinda mu ntara ya Tigre mu gihe abaturage bavuga ko barushaho kugirwaho ingaruka zitari nziza n'ubwo bushyamirane. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi.
Ingabo za Ethiopia zatsinze iza karere mu burengerazuba bw'intara ya Tigre. Ministri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yabivuze uyu munsi kuwa 4 arega izo ngabo amarorerwa zakoze mu cyumweru cy'ubushyamirane bwahungabanyije akarere kazwi nk'ihembe rya Afurika. Ku rubuga rwa Twitter yagize ati "Uburengerazuba bw'intara ya Tigre bwabahujwe. Abiy Ahmed ufite imyaka 44 y'amavuko ava mu bwoko bwa Oromo kandi yigeze gufatanya nabo mu bwoko Tigrinya barwanya igihugu gituranye cya Eritrea. Avuga ko ubu harimo gutangwa serivisi n'imfashanyo z'ubutabazi. Akongeraho ko abaturage barimo kugaburirwa. Kuba uburyo bw'itumanaho bwarahagaritswe ibitangazamakuru bikabujijwe gutangaza kumenya amakuru atabogamye yuko ibintu bihagaze mu bijyanye n'ubushyamirane ntibyashobotse. Ministri w'intebe wa Ethiopia yavuze ko bamwe mu basirikare be babonetse ari imirambo mu mujyi wa Sheraro barashwe baziritse amaboko n'amaguru mu mugongo. Yavuze ko ibyo bikorwa bya bunyamaswa bibabaje. Ntiyavuze umubare w'imirambo yabonetse cyangwa ngo atange ibimenyetso. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ntibyabashije gushakisha ukuri kubivugwa, kandi nta makuru umutwe uharanira kubohoza intara ya Tigray, The Tigray People's Liberation Front, TPLF mu magambo ahinnye, washatse gutanga ubwo warubajijwe. TPLF irega ingabo za guverinoma y'igihugu cyose kuba nta mbabazi itera za bombe ku Banyatigrinya. Impunzi z'Abanyayethiopia barenga 10,000 bambutse umupaka bajya muri Sudani kuva ubushyamirane butangiye. Na mbere yaho 600,000 bari batunzwe n'imfashanyo y'ibiribwa.
Abarwana muri Libya bemeranyijwe ko hazaba amatora mu gihe kitarenze amezi 18 ari imbere. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilindi.
Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Libya, Stephanie Williams, yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Tunis muri Tunisia, aho intumwa za Libya ziteraniye kuva ku wa mbere zihujwe na Loni. Iyi nama irimo abantu 75 bahagarariye imitwe itandukanye irimo guverinoma y'ubumwe bw'igihugu cya Libya yemewe n'amahanga GEN mu magambo ahinnye y'Igifaransa, ifite icyicaro i Tripoli umurwa mukuru wa Libya, n'umutwe w'inyeshyamba wiyita ingabo z'igihugu cya Libya ANL mu magambo magufi wa Marshal Khalifa Haftar ukambitse mu mujyi wa Benghazi mu burasirazuba bw'igihugu. Nkuko Madame Williams yabisobanuye, amatora azaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu no ku rwego rw'inteko ishinga amategeko. Uyu munsi inama y'i Tunis iriga uburyo bwo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho bose bagomba guhuriramo, ikazategura amatora kandi inama ikayiha n'inshingano n'ububasha. Inama iriga kandi n'uburyo bwo gushyiraho inzego z'ubucamanza n'ubutabera z'inzibacyuho ikibazo cy'impunzi n'abavuye mu byabo kubera intambara n'ingamba z'ubwiyunge bw'igihugu cya Libya. Iyi nama ya politiki ikurikiye amasezerano yo guhagarika imirwano abarwana muri Libya bashyizeho umukono i Geneva mu Busuwisi mu kwezi kwa 10 gushize.
Umukuru w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky yagiye mu bitaro kubera indwara ya COVID-19. Thomas Kamirindi arakomeza.
President Zelensky yinjiriye rimwe ibitaro i Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine, n'umuyobozi w'imirimo mu biro bye Andrei Yermak nawe wanduye COVID-19, ariko ntibarwariye mu cyumba kimwe. Umuvugizi wa President Zelensky yemeza kandi ko batarembye. Uretse bo, hari n'abandi bategetsi ba Ukraine bo hejuru batandukanye nabo barwaye COVID-19, barimo Ministri w'Ingabo n'uw'Imari ya Leta. Uyu munsi Ministeri y'Ubuzima ya Ukraine yatangaje ko bafite abarwaye COVID-19 hafi 500,000. Abo imaze kwica muri iki gihugu bararenga 900,000. Mu rwego rw'isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyari ku isonga, imaze gupfusha abantu barenga 241,000, abarwaye nabo bararenga 10,000,000, nk'uko kaminuza Johns Hopkins yo muri Amerika ibigaragaza. Muri Afrika, umuyobozi mukuru wa Afrika CDC, urwego rw'umugabane rushinzwe gukumira indwara z'ibyorezo, Dr. John Kengasong, aratangaza ko abantu banduye COVID-19 bagenda biyongera, abayirwaye ni hafi 2,000,000, kubo imaze kwica barenga 45,000 ku mugabane wa Afrika.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kandi no kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Kubifuza kudukurikira kuri internet mwadusanga kuri www.radioyacu.voa.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yasubitse urubanza rwa Bwana Bernard Munyagishari ukurikiranyweho ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu. Bwana Munyagishari yemeye kuburana yemera ibyaha mu gihe ku rwego rwa mbere yarinze akatirwa gufungwa ubuzima bwe bwose agihakana ibyaha. Ni urubanza rwakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Ukurikije uko urubanza rwa Bwana Bernard Munyagishari ruburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu mu 1994 rwatangiye ku rwego rwa mbere, ubu ku rwego rw'ubujurire birahita byumvikana ko rwahinduye isura. Ku isonga ubu noneho Bwana Munyagishari aremerera urukiko ko ashaka kuburana yemera ibyaha mu gihe ku rwego rwa mbere yahakanaga ibyaha byose aregwa akanahakana ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda. Ikindi gishya cyumvikana mu rubanza rwa Bwana Munyagishari nuko ari kuburanishwa mu rurimi rw'Igifaransa nta wusemura mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ni mu gihe ururimi rukoreshwa mu nkiko z'u Rwanda ari Ikinyarwanda. Umucamanza yatangaje ko kuburanisha mu rurimi rw'amahanga byakozwe ku bwumvikane bw'ababuranyi bombi. N'urubanza ruburanishwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga rya video conference mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19. Ini naryo ryabaye intandaro yo gusubikisha urubanza kuko uregwa yabwiye urukiko ko akeneye kujya agira ibyo yemera mu myiregurire yabanje kubiganiraho n'umwunganira mu mategeko bari kumwe. Ibi ariko birazamura irindi ihurizo rikomeye kubera icyorezo COVID-19 kugeza ubu cyatangiye no kugaragara mu magereza. Nyuma ya gereza ya Ntsinda Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda, ubu no muri gereza ya Nyarugenge Mageragere habonetsemo abafungwa 27 banduye COVID-19. Bivuze ko Maître Jean-Claude Shoshi Bizimana umwunganira atemerewe kumusanga muri gereza ngo baburane bari kumwe, hari n'ibyo babanje kuganiraho. Umucamanza yavuze ko kuzana Munyagishari mu rukiko nabyo bikigoranye kubera icyorezo COVID-19 kibasiye isi yose kandi ko bitazwi igihe kizarangirira. Umushinjacyaha Bwana Bonaventure Rubegwa we asanga bibaye bishoboka Munyagishari yagenerwa telefone yajya akoresha mu gihe kiburanisha ari muri gereza, aho yakenera kuvugisha umwunganizi akamuhamagara undi akajya kwiherera bakavugana akabona kugira icyo avuga ku bwunganizi bwe. Ni ingingo yateye urukiko kujya kwiherera ariko ruyiburaho umurongo ufatika. Umucamanza yavuze ko uburyo buzakoreshwa ababuranyi bombi bazabumenyeshwa hifashishijwe ikoranabuhanga ryifashishwa mu nkiko. Maître Jean-Claude Shoshi Bizimana wunganira Bwana Bernard Munyagishari yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu kuburana ubujurire bwe yemera ibyaha yabyumvikanyeho n'ubushinjacyaha, bivuze ko buri ruhande hari byo rwasabye urundi kandi bakabyemeranyaho. Yatubwiye ko hari bimwe mu byaha cyangwa ibikorwa bigize ibyaha bishobora kuba byarakuriweho Munyagishari nyuma yo kwemera kuburana yemera ibyaha. Bwana Munyagishari wari ufungiwe muri gereza ya Mpanga hiri Nyanza mu majyepfo y'igihugu yagenewe imfungwa zo ku rwego mpuzamahanga, ubaraburana ari muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Maître Shoshi yadutangarije ko mu kumuzana i Mageragere ariwe wabyisabiye ku mpamvu z'umutekano we kuko ngo yabonaga ko bizamugwa nabi. Yatubwiye ko hari bamwe mu bo bari bafunganywe Mpanga hazashinja mu bujurire bwe. Bwana Bernard Munyagishari aregwa ko mu gihe cya genocide yari mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu y'ubu. Ku rwego rwa mbere urukiko rukuru rwamuhamije ibyaha bya genocide no kwica nk'icyaha kibasiye inyoko muntu mu Rwanda mu 1994 rwamuhanaguyeho icyaha cyo gufata no gusambanya abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Ubushinjacyaha bumurega ko Munyagishari yari perezida w'interahamwe ku Gisenyi azigisha ko zagombaga kwica abatutsi kandi anazitoza gisirikare mu mugambi wo kwica abatutsi. Bwamureze inama bavuga ko yitabiriye mu bihe bitandukanye zitegura ubwicanyi. Hari kandi n'intonde ashinjwa ko yakoresheje ngo hamenyekane abatutsi bagombaga kwicwa ku Gisenyi. Bumurega amabariyeri yakumiraga abatutsi ngo badahunga ku Gisenyi. Munyagishari yarizwe kandi ko hari abatutsi biciwe kuri paruwasi ya Nyundo no mu nkengero zaho, akanaregwa ko we ubwe yahigaga abatutsi mu mujyi wa Gisenyi akabajyana ahiswe kuri komine Ruje ngo bicwe. Ku rwego rwa mbere kandi Munyagishari yarizwe gucukuza ibyobo byanagwagamo imirambo y'abatutsi babaga bishwe, akanashinjwa ko yaba yaragiye i Kigali gufata ibikoresho gakondo kwa Kabuga abijyana ku Gisenyi mu mugambi wo kubyicisha abatutsi. Bwana Bernard Munyagishari w'imyaka 62 y'amavuko yoherejwe mu 2013 mu Rwanda n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Ku rwego rwa mbere urukiko rukuru mu Rwanda rwamuciriye urubanza maze umwaka yarikuye muri urwo rubanza kubera gushinja ubutabera bw'u Rwanda kubogama. Ibyaha byose yarabihakanaga akikoma ubutabera bw'u Rwanda kumutwerera ubwenegihugu bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha. Urubanza rwaburanwaga n'abanyamategeko bari bahagarariye inyungu z'ubutabera. Urukiko rukuru rwamuhanishije guhera mu buroko akiburana mu rukiko rw'ikirenga ikibazo cy'inkomoko ye. Yaburanaga mu rurimi rw'Igifaransa afite umusemuzi yemeza ko ari umunyekongo ku mazina ya Nyamudede Mushari Bernard. Uyu mugabo yabaye wa kabiri nyuma ya Pastor Roja w'inkindi muboherejwe n'urukiko rwari rwarashyiriweho Rwanda yarusha bombi bahamwe n'ibyaha bya genocide maze inkiko z'u Rwanda zibahanisha guhera mu munyururu hatagize igihinduka urukiko rwazasubukura urubanza ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 11 akabagira ubusajwe rya Amerika I Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire de la Voix de Mikeno I Bunagana ku murongo wa FM 99.7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9. Nao kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Nira Ijwi Ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Imunzi umunani z'abarundi zirimwo abana b'umwaka umwe n'imyaka ibiri bari mu nzira berekeza mu gihugu cy'Ubufaransa babujijwe kurira indege ku kibuga mpuzamahanga cya Nairobi muri Kenya kuva kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Byabaye mu gihe bo bavuga ko bujuje ibisabwa kugira ngo bakore urwo rugendo. Ambasade y'Ubufaransa muri Kenya yo ivuga ko yahagurukiye icyo kibazo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirika neza.
Abarundi bagizwe n'abakenyezi batatu, abana babiri, umwe w'imyaka ibiri n'uwundi w'umwaka umwe hamwe n'abagabo batatu. Bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Nairobi cyitiriwe Jomo Kenyatta ku munsi wa gatanu mu ijoro biteze gukomeza urugendo rubageza I Paris mu Faransa isaha 6 z'ijoro nk'uko babyiganije ujya Amerika. Bose bahunze inyuma y'imyerekano yo kurwanya ikindi kiringo cya nyakwigendera President Pierre Nkurunziza cyateye impari mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Bahunga berekeje ku kigwa cya Mayotte kiri mu ibahari Indiano kikaba kiri mu duce turamutse Ubufaransa bita Outre-mer mu rurimi rw'Igifaransa. Muri iyo myaka baronkejwe ibyangombwa na Leta y'Ubufaransa bibemerera kuja mu turere twose bifuza twegukira icyo gihugu naco nyene kirimwo. Ariko naho ibyangombwa byabo babyerekanye kompanyi indege ya Kenya, Kenya Airways, yabankiye kubandanya urugendo. Umukenyezi yavuganye n'Ijwi rya Amerika kuri telefone yavuga ko bisa n'ihohoterwa kuko bamaze iminsi yose baryama hasi n'inzoya zabo atandi siguro bahawe yumvikana ituma bankirwa kuja mu Faransa.
Kwako tuza kujya w'indege yitwa Kenya Airways tugeze mu kibuga cy'indege cya Nairobi niho bacatubwira bati mushobora kuwandanya urugendo kuri ariko mufite impapuro zitari njangombwa bitari byo passport zanyu n'ama carte de résidence titre de séjour nta burenganzira ifite byo kujya mu Faransa. Ibyo byatubabaje cyane kubera yuko nta cyemezo na kimwe cy'uko izo mpapuro atari zo twabutumije tuti nimba ari indege zo mpapuro na duhe cyemezo tubwiye yuko izo mpapuro zitemewe ku mpamvu iyi ni hama tubimenye batwishyuye bati iyo ni affaire privée. Ikibabaje kirenga ibindi byose nk'abakenyezi bafite abana tujya mu hasi ku isima njonzi dufungurira abana ikiteye ubwo kirengeje byose uwo munsi twagize ngo abaza tuti none tuti ama pasiporo yacu tuti amakarata yacu umusekiritera hari icyo yakoze ngo twishyura twishyuje amakofe imigere adukubita hasi ku isima.
Uwo mugabo nawe yemeza ko bakubagurwa kandi bateye ubwoba ko bashobora gusubizwa kugirwa cya Mayotte.
Dushyitse kuri aeroport ya Kenya aho twafatwa bavuga ngo ipapuro zacu ntizemewe n'amategeko bwa mbere, bya kabiri barabihindura bavuga ngo ipapuro zacu ngo ntibitwemerera gushyika metropole kandi ari ipapuro twahawe na Leta y'Ubufaransa. Itangaje niho twabona abanza mu gitondo batubwira ko bagira dusubize muri Mayotte. Rewe ndababwira yuko kugira nsubireyo banyereka igipapuro bakuye muri ambasade nk'uko babivuga ko tutemerewe kujya metropole. Ntacyo banyeretse bambwiye ngo utegereze kugenda. Ndababwira toya jese nshobora kugenda ntagira igipapuro cyerekana icyo kintu nshobora gikenewe kugira nshobore gushika muri metropole malgré yuko mfise resident card na titre de voyage. Turashwana baradufata amera n'abadufunga baradutuka baradukubagura.
Ikindi kibabazize impunzi z'abarundi ni uko zibwirwa ko ataco zahunze mu gihugu cazo zisaba ambasade y'Ubufaransa gufata mu ntoki iki kibazo cyazo.
Igitangaje n'umunsi baje badutera ubwoba ngo ndahera muri abarundi twumva igituma mwagiye kongererwa ubuhungiro mu Faransa turabwira ati niko muraturengera karindwi kandi si rya mbere babigize n'igihe byaba barabivuze mugabo umuntu arasaba imbabazi aravuga ati barambabarira rya bishavu ngabe cyantangaje n'umunsi babisubiyemwo bamera nk'abatume nasa kwa minaswa n'abakozi ba Kenya Airways nibo bamaze iminsi batumye nasa batubwira nabi badutuka badukubagura.
Ijwi ry'Amerika ryagerageje kurondera ubuserukiro bw'Ufaransa muri Kenya ariko riramukena. Ku rubuga rwa Twitter akunze kwishyura ko ari ni Castel Ménager ntiyasubije ubutumwa twamwandikiye inshuro zibiri zose. Ariko ibiro vya ambasade vyatumenyesheje muri make biti ibikenewe vyose vyarakozwe, twaravuganye na sous-préfet kandi kompanyi y'indege yarabimenyeshejwe kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Umuyobozi mukuru wa Kenya Airways Alan Kiravuka yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone ko iki kibazo atacho yari bwumve na rimwe kandi ko ataravugana n'ubuyobozi bwa Mayotte ariko yemera ko agiye kugikurikirana. Turetse ibihugu byo mu karere byahungiyemo abarundi batari bake muri imyaka itanu ishize, ikigwa cya Mayotte nacyo nyene cyakiriye batari bake naho batazwi igitigiri. Icyo kigwa kandi kirimo n'izindi mpunzi zituruka mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko hamwe n'ibiyaga binini. Eroje uri kaneza, ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda ikigo Mezo Shalom gifasha abana biganjemo abimpunzi z'abarundi cyahagaritse imfashanyo yo kwiga ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi hafi jana biga muri za kaminuza zitandukanye mu Rwanda. Iki kigo gifasha impunzi kivuga ko abo banyeshuri baciye ukubiri n'amahame icyo kigo kigenderaho. Ubu abo banyeshuri ntibafite aho berekeza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri mu Rwanda.
Abegwa niyo ngingo bose hamwe barenga gato 95 n'abanyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu bigo bitandukanye vya kaminuza mu Rwanda cyane cyane muri Ines Ruhengeri iri mu karere ka Musanze mu ntara ya Majaruguru ahagaritswe imfashanyo z'abarenga 50 abandi biga Igwamagana, Ikigali, Ikibungo, Igitwe n'ahandi. Vyose vyatanguye aho impunzi z'abarundi zitanguriye gutahuka mu kwezi k'umunani guheze. Ico kigo gisegura ko cashimye gusubiramo urutonde rw'abahabwa izo mfashanyo zo kwiga kugira ngo ntihagire abari higwa kandi bagira batahuke batazurangiza umwaka w'ishure nk'uko ubuyobozi bw'ico kigo bubisigura. Bwongera ko kw'ivyo bibanza byoca bijamwo abandi gutyo abafashwa bakaba benshi. Ni mu gihe abarenga 10 biga canke barangije kaminuza barihiwe na Mezo Shalom amaze guhunguka. Abanyeshuri bose baciye basabwa kwandika amakete basubira gusaba guhabwa agafashanyo, umwe wese akandika ku gatwe kiwe akagaragaza ko azobandanya yiga kugira ngo ico kigo kimurihire. Abanyeshuri baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko batashimye iyo ngendo kuko kubwabo umwaka w'ishuri batanguye utari bwahere. Iyo nyifato y'abanyeshuri ikigo Mezo Shalom kibarihira amafaranga y'ishuri kivuga ko yagitangaje kuko kubwaco ari kuneza gizo mpunzi z'abarundi zagiriwe amahigwe yo kwiga kaminuza. Mu makete abo banyeshuri banditse Ijwi rya Amerika rifite ikopi, ikigo Mezo Shalom kivuga ko batukanye bakandika bimwe mu makete hafi nka bose kandi umwe wese yategerezwa kwandika ku giti ciwe. Kinavuga kandi ko baciye kubiri na karangamutima hamwe n'amahame ico kigo kigenderako. Ubuyobozi bwa Mezo Shalom bwaciye bwandikira abo banyeshuri ko agafashanyo ko kwiga bahora baronka gahagaze. Abo banyeshuri bavuga ko iyo ngingo ifite ingaruka mbi nyinshi kuri bo. Rock Bideri ni umuvugizi w'abo banyeshuri biga muri za kaminuza bahora barigwa na Mezo Shalom.
Inkurikizi novuga ko ari nyinshi cyane. Turavye nk'ivyo twahozemo byo twagiye turacamo mu gihugu cacu bikaduhungabanya mu myigire, tukaraba ubuzima twagiye ducamo tumaze kuva mu gihugu tukagera mu nkambi y'imahama bwasa naho nabwone bwaduhungabanije. Ibyo byose byaduteye ibikomere. None iyi ngingo inkurikizi tugize ko ije gusongera isibe cyane na cyane cyane ko benshi muri twebwe bari bagifise ibisebe. Rero twabonye iyi ngingo ije gutuma dutakaza icizere cy'ubuzima kandi twari dutanguye kubona ko tugiye kubona imbere heza, tugiye kubona uko tugiye kubaho ubuzima bugahinduka ariko bidusubije inyuma.
Ikigo Mezo Shalom kibifuriza amahigwe mu kuronderera ahandi imfashanyo yo kubandanya amashuri yabo ya kaminuza. Naho ikigo cahora kibarihira kibagiriza ko baciye kubiri na karangamutima n'amahame yaco, bobo bavuga ko batazi neza ico bazize, bagasaba ico kigo canke n'ubundi mugira neza ko bubafasha kugira ngo barangize amashuri yabo.
Kucerekeye ikriteri zakurikije kugira ngo ihagarikwa rya bourse ribeho gushikisa tuvugana twebwe nta makuru namwe tubifiseho ntituzi cyabiteye rero twaragerageje no kwandikira ubuyobozi bwa Maison Shalom ariko gushikisa ha nta gisubizo twigeze tubona uretse kubona ubutumwa buhagarika ama bourse d'etide yacu ico dusaba turasaba ubufasha bwo kugira ngo dushobore kubandanya amashuri yacu ntacikire ahantu yarageze kandi twari tugiye kuyarangiza turasaba kurenganurwa tukongera tugasaba isobanuro zicatumye ibourse ihagarikwa
umufaso ni Marguerite Barankitse yashinze ico kigo Maison Shalom yishuye ijwi rya Amerika ati igiti camwe ivyamwa vyinshi kandi vyiza nica abantu batera mabuye yemeza ko ico kigo kitazohagarika umugambi wo kurihira abana b'impunzi z'abarundi biga mu gihe nk'uko abivuga bogira inyifato nziza kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ico kigo kimaze kurihira no kuramura imikangarirenga amajana ane yarangije kaminuza abandi nabo bariga canke bararangije amashuri yisumbuye abenshi muri abo nabo mu ikambi y'impunzi ya Mahama Pierre Claveni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu makuru y'imikino hirya no hino ku mugabane wa Afrika hakomeje imikino yo guhatanira tiki yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika cy'igihugu CAN. Ku munsi wejo Burundi bwanganije igitego kimwe kuri kimwe na Mauritania naho mu kanya Ubugande bumaze gutsinda Sudani y'Epfo igitego kimwe ku busa u Rwanda rwo rwarimo rukina na Cape Verde. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi aratubwira uko umukino wahuje Uganda na Sudani y'Epfo warangiye.
Uganda Cranes imaze gutsinda Sudani y'Epfo n'igitego kimwe kuri zero mu mukino wagaragaye ko warutoroheye uruhande rwa Uganda nubwo abafana benshi mu karere bahaga ikipe ya Uganda amahirwe menshi yo gutsinda uyu mukino. Ariko Sudani y'Epfo nayo yari yaje yiteguye neza cyane ku buryo babujije Uganda Cranes amahirwe menshi. Nyamara ariko Uganda Cranes yaje gutsinda igitego cyahesheje amanota atatu umukino uburi minota itanu yonyine ngo urangire. Uganda, Sudani y'Epfo, Burkina Faso hamwe n'igihugu cya Malawi bari mu mugwi B kandi Uganda akaba iri kwisonga n'amanota arindwi, Burkina Faso ikaza mu mwanya wa kabiri n'amanota ane, Malawi yo ikaba iri mu mwanya wa gatatu n'amanota atatu kandi Sudani y'Epfo yo akaba itaratsinda umukino n'umwe. Umukino hagati ya Malawi na Burkina Faso ugiye gukurikiraho mu kanya mugi wa Wagadugu i Burkina Faso. Iyi mikino guhatanira itike yo kuzita mu mikino y'igikombe cya Afrika yagombaga kuba yarabaye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ariko iza gusubikwa n'ikigo kishinzwe ku mugabane cya CAF kubera icyorezo cya COVID-19 kandi imikino ya nyuma guhatana icyo gikombe yo yagombaga kuba mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha nayo yaje kugizwa imbere kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi 2022 mu gihugu cya Cameroon. Bitandukanye n'imikino yari isanzwe ibera muri iki gihugu ibihumbi n'ibihumbi by'abafana bisuka ku kibuga gufana ikipe y'igihugu, uno munsi ntabwo ariko byabaye kubera ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nta bafana bemerewe kwegera hafi n'ikibuga uretse abanyamakuru batarenze ku icumi bemerewe n'ababanje kwerekana ibyemezo ko bakora ibipimo bihamya ko batanduye. Nyamara umukino kwishura hagati ya Sudani y'Epfo hamwe na Uganda uzabera i Nairobi kubera ko ikibuga gikuru cy'imikino cya Juba kirimo gusanwa, bityo akaba barasabye ko umukino wabera mu kindi gihugu. Umukino uno munsi hano Kampala nawo ntabwo wabereye ku kibuga cy'igihugu cya Mandela National Stadium kubera ko icyo kibuga cyahinduwe ivuriro ry'agateganyo ry'abanduye icyorezo cya COVID-19. umukino akaba wabereye ku kibuga cy'ikipe ya Vipers FC cha St Mary's Kitende. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Shuti muduteza matwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe amajwi ni Fatuma Alimasi Kalala, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikuru mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.